Ikete rya kabiri ryanditswe na Petero. Petero wa kabiri, ikigabane cya mbere. Simoni Petero, umukozi wa Yesu Kristo kandi intumwa yiwe, ndabandikiye mwebwe abahawe ukwizera kw'akabura rugero kungana n'ukwacu, muguheshejwe n'ukugororoka kwa Yesu Kristo, niwe mana yacu n'umukiza. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe, mubiheshwa no kumenya Imana neza na Yesu mwami wacu. Kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Ibyo byatumye aduha ibyo yasezeranye by'akabura rugero bihambaye cyane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana kameremere kayo, mumaze gutoroka muva mu iborero ryazanywe mu isi no kwifuza. Mbere kubw'iyo nyanduruko nyene, ubwanyu nimugira umwete rwose, ukwizera kwanyu mukongere k'ingeso nziza, ingeso nziza muzongere k'ubwenge, ubwenge mubwongere kukwirinda, ukwirinda mukongere kukwihangana, ukwihangana mukongere kukubaha Imana, ukubaha Imana mukongere kugukunda abavukanyi, ugukunda abavukanyi mukongere k'urukundo. Kuko namba mugira ibyo bikagwira, bituma mutaba abanyabute cyangwa abatunguka kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kuko utagira ibyo n'impumyi, abona ibiri hafi gusa, yibagiye umwuhagiro w'ibyaha byiwe bya kera. Nicyo gituma abavukanyi mukwiye kurushiriza kugira umwete wo gukomeza ihamagarwa gutoranywa kwanyu. Nimwakora ibyo, ntimuzotsitara na gatoya. Kuko nibyaba bityo, muzohabwa rwose kwinjira mu bwami budashira bwa Yesu Kristo, niwe mwami n'umukiza wacu. Nicyo gituma iminsi yose ntazohengeshanya kubibutsa ibyo, naho mubizi mukaba mushikamye mu kuri kuri muri mwebwe. Ndiyumvira yuko nkwiye kubakangura ndabibutsa nkiri muri uyu mubiri. Kuko nzi yuko igihe cyo kwambuka umubiri wanjye kiza kuza gitebutse, nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. Ariko nzogira umwete kugira ngo ninamara gupfa muzoshobore kwama mwibuka ibyo. Kuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge, hamwe twabamenyesha ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzoza kwiwe, ariko nuko twiboneye n'amaso yacu icyubahiro ciwe gihambaye. Kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'ubwiza, ahijwe rivuzwe n'ubwiza bukomeye cyane ryamushikako rikavuga riti, "Nguwo umwana wanjye nkunda kampimbara." Iryo jwi twaryumvise rivuye mu ijuru, aho twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Ariko turafise ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza. Mugira neza ko murishira ku mutima, ni nk'itara ryakira hacuze umwiza, rigakesha ijoro, rikagezaho ikinyenyeri cyo mugaturuturu kizokwakira mu mitima yanyu. Irya mbere mukwiye kumenya ni uko atajambo ryabavugishwa n'Imana ryo mu byanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu abyigombera, kuko atajambo ryabavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ibyava ku Mana barongowe na muhemu yera. Petero wa kabiri, ikigabane cya kabiri. Ariko hari abigira bavugishwa n'Imana kandi mu bwoko bw'Abisirayeli, nk'uko no muri mwebwe hazoba habigisha b'ibinyoma, bazoza n'inyigisho mu mpisho zirema ibice zitera guhona. Bazokwihakana na shebuja yabaguze, bihamagarira uguhona gutebutse. Kandi ingeso zabo z'isoni nke benshi bazozikurikira, kubw'ibyo inzira y'ukuri bazoyitukisha. Kandi kunokera inyungu kwabo kuzobatera kubungukira ko bababwiye amajambo y'amaremano. Ntibateba gutsindwa n'urubanza kwabo uhereye kera, no guhona kwabo ntiguhunyiza. Kuko kw'Imana itagiriye ikigongo abamarayika bakoze ivyaha, ariko ikabakororera ikuzimu, ikabashira mu byobo by'umwiza ngo babikirwe gutsindwa n'urubanza. Kandi kwitagiriye ikigongo isi ya kera, ariko igakiza Nowa, umwigisha w'ibyo kugororoka, hamwe n'abandi ndwi, aho yazana umwuzure ku isi y'abatayubaha, kandi bisagara by'i Sodomu ni Gomora ko yabiciriye urubanza rwo gukomvomvogwa, ikabigira umunyota, ikabishyiraho kuba akarorero k'abazogenda batubaha Imana, ikarokora Loti umugororotsi, yababazwa cyane n'ingeso z'isoni nke z'abatirinda. kuko wa mugororotsi aho yaba muri bo yagira akabongo ko bukeye mu mutima wiwe ugororoka kubwo ibikorwa byabo by'ubugarariji yabona akumva umwami imana arazi gukiza abamwubaha ibibagerageza no kurindira abagabitanya mu gihano gushitsa ku munsi w'imanza ariko cyane cyane abagenda bakurikira iby'akameremere kabo bifuza ibihumanya bagakengera ababaganza ntaco batinya ntibakugwa ku ijambo ntibahindishwa agashitsi no gutuka abanyacubahiro ariko amarayika naho barusha abo bantu inkomezi n'ubushobozi ntibarega abo banyacubahiro ku mwami imana ntibabatuka ariko abo bantu bameze nk'ibikoko bitagira ubwenge ibikoko bukoko byavukiye gutegwa no kwicwa batuka ibyo batazi uguhonya kwabo kuzobahonya nabo bababazwe n'ibibi nizo ngero z'ubukozi bw'ibibi bwabo bumva ibibahimbara rukwirirwa badayangwa abo n'amarabaga n'agasembwa badayangishwa n'ibyo bagunze bagisangira namwe ibyiza amaso yabo yuzuye ubusambanyi ntahaga ibyaha bahendahenda imitima idashikamye bafise imitima yamugariye kunokera inyungu n'abana b'ibivume bataye inzira igororotse barazimira bakurikira inzira y'abaramu umwana wa Beyori umwe yakunze ingero zo kugabitanya ariko harigwa ubugaba bwiwe hamwe indogobe itazi kuvuga yavuga ijwi nk'iry'umuntu ikabuza ibisazi by'uwo muntu avugishwa n'imana abona amasoko akamye kandi n'ibipfungu bitwagwa n'igihuhuta barindirijwe umwiza w'umuzitanya bavuga ibitumvye by'ubwibone bitagira icyo bimaze bahendahenda bariko baridohora mu bagenda bazimiye babahendahendesha ukwipfuza k'umubiri n'isoni nke babasezeranira umwidegembyo ariko ubwabo n'abaja b'ibihumanye kuko icanesheje umuntu kiba kimuhinduye umuja wacu namba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza ko arabateye kudohoka bakava mu by'isi bihumanya maze bakongera kubyizingiramwo bikabanesha ibyo hanyuma byabo birusha ibya mbere kuba bibi icyo baye cyiza kuri bo iyo aba batigeze kumenya inzira yo kugororoka hako basubira inyuma bamaze kuyimenya bagati cyagezwe kera bahawe ibyabashitse ko n'ibyo umugani w'ukuri ngo
imbwisubiye kubyidashwe
kandi ngo
ingurube yuhagiwe isubiye kwivurunga mu byondo
Petero wa kabiri ikigabane cya gatatu abo nkunda none iki nicyo cete cya kabiri ndabandikiye muri ibyo byose ndakangura ibyiyumviro byanyu bitagira agasembwa ndabibutsa kugira ngo mwibuke amajambo yavuzwe kera n'abavugishwa n'imana bera mwibuke n'icyagezwe cy'umwami niwe mukiza cyavuzwe n'abatumwa babatumweko irya mbere mukwiye kumenya ni uko mu minsi y'iherezo hazoza abacokoranyi bacokorana bakurikira ukwifuza kwabo babaza bati isezerano ryo kuza kwiwe riri hehe se kuko uhereye aho basogokuruza basinziririye byose bihora uko byamye uhereye ku kuremwa kw'isi kuko biyobagize ibigira nkana yuko kera hari amajuru n'isi yakuwe mu mazi n'ijambo ry'imana rikayirema mu mazi ibyo byatumye isi ya kera amazi ayirengera iratikira ariko amajuru y'ubu bo n'isi iryo jambo ryabizigamye ribirorereza umuriro gushitsa ku munsi w'imanza wo gutikira kw'abatubaha imana ariko abo nkunda iri rimwe mweho ntimugiyobagize yuko ku mwami imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe umwami imana ntitabage isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwiriteka ariko yihanganira mwebwe ntigomba ko hagira abahona ariko igomba ko bose bihana ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma aho amajuru azovaho hakaba n'ukwasana guhambaye ibyitanguriro byose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka none ko ivyo byose bizoshonga bityo mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mukubaha imana no mukurere kukuza k'umunsi w'imana muwuhahamiye uzotuma amajuru ashongeshwa no gusha kandi ibyitanguriro byose bikayagishwa n'ikibengebenge gikaze ariko nk'uko yasezeranye tureretse ijuru rishasha n'isi nshasha ibyo kugororoka kuzobamwo. Nico gituma bankunda kuko mureretse ibyo mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro mutagira ikirabagu mutari kumugaya imbere yiwe. Mwiyumvira yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza nk'uko umuvukanya kundwa Pawulo yabandikiye uko ubwenge yahawe bungana. Yagenje jatyo mu vyete vyiwe vyose aho yavuze ivyo muri vyo harimo bimwe bimwe bigoye itahura ivyo abantu ataco bazi badakomeye bakavyihindurira ukwabo nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakihamagarira guhona. None mwe habo nkunda kuko musanzwe muzi ivyo mwirinde ngo ntimutwagwe n'ubuzimire bw'abatirinda mugatu gukomera kwanyu ariko mukurire mu buntu bwa Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza no mukumumenya. Icyubahiro kibiciwe ubu no gushitsa umunsi utagira iherezo. Amina.